Nzamba.
Nzambira samirana.
Ndabala mukije nongera ndabahikaze mugwe mwese muteza amatwi radio inzamba agateka kawe iri nisango rya makuru mu Kirundi turi kigenekerezo rya gatandatu gitugutu umwaka wa 2021 ano makuru ashimikira kuri zino ngingo nkuru zikurikira amafaranga agera ku muri yari dini gice wa marundi niyazoriho na leta mu gihe yotsindwa urubanza yitwariwe n'abakozi ba Sogestar Kirimiro urubanza rwari rwitezwe kuri no wa gatatu muri sentare jerwa kazi ntirwahavuye ruba kumbo zitamenyekanye yaraye asubiye kwizerwa na Evariste Ndayishimiye mu mabanga y'umuyobozi mukuru wo gutwara abantu n'ibintu uwo ni Albert Maniratunga yaheruka gukurwa ubutarariye n'umukuru w'igihugu ubwiwe amwagiriza kudakora akazi ajejwe ishyirahamwe Urukome rirwanya ibiturire riranegura iyo ngingo ya Evariste Ndayishimiye yo gusubira ku mugena Marisha Ntare ni jimbere ni umukenyezi wo mu ntara ya Gitega amaze indwa afunzwe akanaborezwa igufa nk'uko amakuru avayo avyemeza yagezwa kubatanga amakuru kuri radio inzamba agateka kawe kubwa Innocent Muhozi arongoye ikigo kijeje guhanura ibimenyesha amakuru mu Burundi ngo fungwa ngo n'ikimenyetso cy'ubwigenge butariho mu gushikiriza ibyiyumviro mu Burundi n'ayandi ni mukanyi sase Diane Nkurunziza nizengeye kwashikiriza no makuru tabikaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
tuyahere mu ntwaro ibereye Albert Maniratunga yarayagenwe mu mabanga mashasha y'umuyobozi mukuru ajeje gutwara abantu n'ibintu igenwa giwe biranegugwa n'ishyirahamwe Urukome gishinze kugwanya ibiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta gabuhere rufyiri ayirongoye hasigura ko bitumvikana ingana umuntu yaheruka gukurwa ubutarariye n'umukuru w'igihugu amwagiriza ko atatashoboye mu mabanga ajejwe yosubira kwizerwa mu mabanga mashasha ni nkuru tubaza Josephine John Senkunzimana
kuva uno munsi iraheze y'abadeje wa Otrako yaba iyo sosiyete nta n'umwe ashobora kwinjira iyo yesikoro kredi tuzoyemera
uyu ni umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku biro by'ishyirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu Otrako mu ntara ya Gitega igihe yaheruka kuja kwirabira uko ibiciro byo gusuzuma imiduga ibyo bita controle technique mu Gifaransa byifashe mu mugambi wa leta wo gukwiragiza ibyo bituro mu ntara zitandukanye kugira borohereze abanyagihugu Evariste Ndayishimiye uko yari yiteze ibyaranguwe siko yabisanze acakura ubwo nyene umuyobozi w'ishyirahamwe Otrako Albert Maniratunga mu mabanga ajejwe amwagiriza ko ataco ashoboye
umwenegihugu wo mu Cyankuzo wo mu Ruyigi w'Igitega wo mu Rutana bose bamanuka i Bujumbura urumva igitoro baba batanze ingana kingana urumva umwanya baba batanze ingana ungana uwo kontora amahera bamaze gutakaza twoya harurangana nka gute bategereza gukorera iwabo kuva uno munsi Otrako yaba wewe yaba uyu nta usura kwinjira hari i Bujumbura muzosura kwinjira yo munyeretse Igitega Ngozi Bururi hari kontrole tekniki iraheze y'abadeje wa Otrako yaba iyo sosiyete nta n'umwe ashobora kwinjira na kamara mazaka iyo umuntu yabaye mu esikoro akabeshi sishobora kuzimana na gahunda iyo esikoro kredi tuzoyemera ntidushobora kwemera ya kinyoma leta y'Uburundi gahomba tubona
mu itegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ryo kuwa 30 Nyakanga uno mwaka Albert Maniratunga yagenwe mu mabanga mashasha nk'umuyobozi mukuru gutwara abantu n'ibintu kubwa Gabriel Rufyiri arongoye Urukome gishinze kugwanya ibiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta ngo ntibitahurika ingene umuntu yoheruka gukugwa n'umukuru w'igihugu mu babanga yahoramwo mu gasuzuguro kenshi yagirizwa ko atacashoboye mu nyuma umukuru w'igihugu nyene akamugena mu mabanga mashasha arengeye ayo yahoramwo
zera neza yuko atari Albert Maniratunga tuzi atukiwe imbere y'amateleviziyo yagirizwa gukora nabi akazi k'igihugu hamwe no gusahura amatungo y'igihugu hamwe twosanga atari uwo byitiranwa turi dutangura kwibaza ibibazo byinshi cyane kubijanye n'amajambo ashikirizwa n'abadutwara reka turindire turabe turiko turatohoza kugira ngo tumenye neza tumanya atanguye akazi tubone ko atari uwo bitiranwa mugabo hamwe batitiranwa nawe turabye majambo yavuzwe nibaza yuko tujya tutangura kurondera imvo n'impamvu ituma ibintu nk'ibi biba
tubibutse ko hari n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regideso yabogojwe mu mabanga yiwe mu miteze yagirizwa guhombya iryo shyirahamwe n'ubundi busuma bukeye acagenwa mu yandi mabanga nk'ushinzwe gutunganya imigambi mu biro by'umukuru w'igihugu.
Inzamba mugatega kazi na muntu naho umukenyezi akorera mu bitaro bikuru by'Igitega amazindwa afungiwe mu gasho kiperereza. Amakuru ava Igitega amenyesha ko umukenyezi yaborejwe igufa kugira ngo yemere ko atanga amakuru kuri radio Inzamba arateka kawe. Abegereye umuryango wiwe bavuga ko bafise amakenga ku mutekano w'uwabo na rijya muri kino gihatanu umwe ari kuriwe kuja kumuraba. Ni inkuru tubaza Jean Marie Ndabashinze.
Uwo mukozi wo ku bitaro bikuru by'intara ya Gitega afungiwe mu gasho k'iperereza n'uwitwa Marie Chantal Nijimbere. Amasoko ya radio Inzamba agateka kawe muri bamwe mu bapolisi avuga yuko yaborejwe igufa bidasanzwe ahasabwa kwemera ko ariwe yatanze amakuru kuri radio Inzamba. Avuga ibikorwa bitagenda neza ku bitaro bikuru by'intara ya Gitega.
Kusunzu wa mkubisi wa mumerera nabi cyane wa mkubisi inkoni nini kandi kugira ngo abyemere kuko yatanze ibyavugiye ku kuri radio Inzamba.
Ayo makuru nyene avuga ko akugwa ahafungiwe hagati mu gisagara cya Gitega ahitwa Boman akajanwa mu gasho k'iperereza kari ahitwa kujya muyinga kuburizwa igufa. Abamuburiza igufa ngo inyuma yo kumukubita bidasanzwe ngo yategetswe no gutambukira ku nshinge bagatako ndetse bakamutera ubwoba ko bashobora no kumuzomugirira ibyamfura mbi nk'uko amasoko yacu ahigitega abandanya abyemeza. Iryo sinzi kanditswa ubuzima akoregwa ngo ryo barifise intumbero yo kwerekana ko bavuga yuko agira ubusa yuko wenyine yavyiyemereye. Abegereye umuryango wiwe bafite amakenga menshi ku mutekano wiwe kuko ngo bataronswa n'uruhusha wo kuja kumuraba. Basaba abahanira agati ka muntu kumuvugira kugira ngo barabe yuko yorekugwa. Uruganda kwa radio Inzamba agati kawe twashoboye kumenya ico OPCNZ Bronfuranzima arongoye iperereza mu ntara ya Gitega avuga kuri iryo sinzikarizwa ubuzima ryo munyagihugu ririko rishigwa habona na bamwe mu bapolisi.
Ifungwa rya Marie Chantal Nijimbere ryagirizwa gutanga amakuru kuri radio Inzamba ngo ni kimenyetso cerekana ko ubwigenge bwo gushikiriza icyiyumviro bikiri kure nk'ukwezi. Ivyo kandi biteye kubiri n'imvugo ya bamwe mu bategetsi bavuga ko ubu ibintu bimeze neza mu Burundi. Ivyo bigashikirizwa na Innocent Muhozi arongoye ikigo kizejwe guhanura ibimenyesha makuru OBP kubwiwe ngo abari ko barakora ayo mabi bategereza kuzobibazwa bitewe biteruke. Innocent Muhozi.
Kubera umuntu nk'uyu mufasoni Chantal Nijimbere ahagarikwa agafungwa agatotezwa nk'uko twumva biriko biraba azira ko yoba yavuganye n'ikimenyeshamakuru birerekana sanga byari bigikenewe ko atagihinduka mu Burundi. Amabi aguma ari ayandi kutumva ko abantu bafise uburenganzira ko abantu bafise iteka biguma ari bya bindi biguma bikorwa na ba bandi nyene nk'aho umenga nta cyahindutse naba mu gihugu. Ntibishoboka ko umuntu azira ko yaseruye icyumviro cyiwe, ntibishoboka ko umuntu azira ko yavuganye n'abamenyeshamakuru, ntibishoboka ko umuntu akubitwa agakubitwa amahiri kurya byashikiye umenyeshamakuru muri bondesheje ubundi ariko arakora umwuga wiwe. Ibibazo mu Burundi biricari byose biricaremereye abakora amabi kuva imyaka baricari babandi nyine n'ubu nibo bagifata ingingo hanahariya. Nicyo gituma ubona mugenzi wacu wo muri bondesha yakorewe biriya yakorewe uyu mupfasoni akaba ariko arakora ibyo akorerwa. Umuntu wese afise ubushobozi mu Burundi yoba yumva bino yarakwiye kugerageza ibintu bigahagarara abantu bareke kuzira ubusa. Bibuke ko abantu umuntu wese arafise iteka ryiwe arafise ubuntu bwiwe bwubahirizwe n'abayitwa ko bayoboye igihugu kuko ntushobora kuba kuyoboye igihugu uyoboye abantu umenga ujejwe kubatoteza gusa kugwiza amaganya n'agahinda mu gihugu. Nibagerageze baganye gahinda n'amaganya ari mu gihugu kuko ibyo barabishoboye biva kuri bo. Hari bigoye kurusha ibyo bigora n'abandi bose ku isi ariko kingira abantu kubahiriza iteka rya abo biva kugushaka gusa kw'abayoboye igihugu. Twizere ko bateba kikubitagashe kuko ibyo ntibishoboka ko bibandanye uko nabo n'abantu barafise imiryango ejo bazoba bashaje ejo bazoba batari ku butegetsi bizobagendera gute? Uwo bakorera ibyo bakorera abandi ariko bobona ko ari bisanzwe atakibazo nta gahinda byo batera nta gahinda byo teye imiryango yabo.
Hari umuryango utabariza ababo bane bafashwe n'uburongozi iperereza mu ntara ya Mwaro, abo bafashwe bakaba bari mu muryango umwe Elian Kumana na Pierre Ndayisaba bahoze mu gisoda cya kera, bakaba bafunganywe n'abahungu babo nk'uko amakuru ava yavyemeza. Aho bafungiwe hakaba hatazwi idonido na Beni Axel Akana.
Ahati imodoka tutazi barabasha mu modoka
abo bakukuruke mu gisirikare cya kera bose bava mu zone buzira canda ya komine Ndava, ubu bari bikorera ibyabo mu buzima busanzwe barimwo. Elian Kumana asanzwe ari umuvugabutumwa, Pierre Ndayisaba nawe akaba mu kazi ka misi yose aragira inka. Bafashwe ku munsi wa gatandatu ku mugoroba inyuma yaho umuhungu wa Elian Kumana yitwa Justin asanzwe aserukira abanyeshure kuri lise Mwaro afatiwe n'utwari iperereza mu ntara ya Mwaro ku munsi wa gatanu. Mwene wabo nawe ahejeje amashure yisumbuye arindiriye kuja muri kaminuza yitwa Aristide, akaba nawe yaciye afatwa aba agize uwa kane mw'uwo muryango afashwe.
Baje kubatora nta kintu kimwe bigeze bavuga. Umuzamu uwo papa Aristide yarababajije ati none abo bantu ko mubatwaye tuzobabwimurira gute tuzobasanga hehe? Bo baca bamwishura ati mwebwe nta kibazo twebwe tuzobagaburira.
Abaryango babo bakaba batera akamo abafashe ababo kubarekura kuko ataco bazira.
Icyo twosaba ni uko mukuri abajejwe umutekano baturekuriza kuko kuri n'abantu bibereye ngaho muhira bakora ibikorwa byo muhira ata kindi kibaracishinga. Kuko umuryango mwodufasha mukabarekuza kugira umwana asubire ku ishure.
Radio Inzamba twashatse kumenya icyo abo banyagihugu bafungiwe naho bafungiwe, duhamagara kuri telefone ubutwari iperereza mu ntara ya Mwaro Elifaze Niyongabo ariko ntiyatwitaba.
Elifaze Niyongabo arongoye iperereza mu ntara ya Mwaro avugwa mu ihagarikwa ry'abo bantu bane bo mu muryango umwe. Yaravuzwe kandi kuva mu mwaka w'2015 mu mabi menshi atandukanye ajanye n'ihagarikwa ridakurikije amategeko ihohotera ry'akiremwa muntu n'iburwa ry'irengero ry'abafashwe, byemezwa n'ishyirahamwe Fokode biciye mu isekereza ryayo ndondeza kuri Kira Pacifique nirahazwe arongoye iryo shyirahamwe Fokode.
Turamukurikirana gose kuva amagumbi y'igihugu kiri mu 2015 yagiye araca mu ntara nyinshi. Aho twamwumvise cyane ni nko mu ntara ya Kayanza mu za 2016 kuduga, yarakoreye mu ntara ya Rumonge, yaranakoreye mu ntara ya Muyinga. Aho hose yagiye araca Elifaze Niyongabo yagumye avugwa mu bintu byinshi bijanye no guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu. Ikintu cya mbere kikunda kugaruka ku hantu hose abatwara n'abantu bafatwa, mbere we nyene yifatira kenshi ashika mu mihana y'abantu akabafata, hanyuma abashikanye ku biro by'iperereza abo bantu bagahohoterwa bikomeye, bagakubitwa bikomeye cyane. Ikindi nk'umusekereta ndondeze twe dufise arakekwa rwose mu bijyanye n'inyuruzwa ry'umukuru w'umugambwe na Debu igohara amategeko. Aho bivugwa ko igohara amategeko amaze gufatwa n'abapolisi bagendanira Gerubedera ko buca, baciye amutwara bamucisha mu zabubanza baramuzungurukana. Bivugwa rero ko amaherezo igohara amategeko yaba yatwawe mu ntara ya Kayanza, ico gihintara yatwagwa mu byiperereza na Elifaze Niyongabo, bikavuga ko yoba yahawe Elifaze Niyongabo. Iyo nkuri ba yariyo Elifaze Niyongabo niwe muntu wa nyuma azobazi ibyakorewe igo haramategeko iyo bamushize hariho kuva muri ntwarante mu 2016. Imwaro nkuko yabikoze mu zindi ntara kuva shika avuga mu bintu byo gufata abantu benshi cyane bagahohoterwa iyo bafashwe. Mbere harimo uwigeze kunyuruzwa yitwa Salvatore Budigoma, haracaka umwanya utarimo abantu batazi iyo yajyanywe, mu nyuma aratinda aratogwa ko yarageze mu iperereza, ariko ngo yakigijwe nuko abantu bamutabarije hakiri kare. Ubundi Salvatore Budigoma yari mu bantu bashobora kuca bicwa.
Kwa 27 Nyakanga uyu mwaka sentare isubiramo imanza ya muha yarafashe ingingo yo kurekura ivyifata kibanza Krista Kaneza afunzwe yagirizwa kugira uruhara migandagurwa ry'umugabo wiwe Thierry Kubwimana, ariko ku nshuro ya kabiri ntararoswa uburenganzira bwo gusohoka ibohero rya mpimba mu muryango wiwe. Ntibaratahura impamvu agifunzwe baga tunguru toke umushikiri za manza kekula senare isuila mui manza ya muha kwa niwe hariko haritezu tunyoni kulikira Joseline Niyongabo ni mushiki umuhisi Thierry Kubwimana.
Ibyo byo batari kugwa ni manevre giratoire ni ce sont des mauvais présidents hari umuntu umwe chanque babiri bara ba mauvais présidents tukira abana bagita gushyira muri make uwo yivirutsinye uwo ariko kina babiri bashuru yasanzaga kina bivuyemo ibyo ni cyo dutiye mu mutima gaje reka tuhagaraye ku bantu bangwanye urugamba urugamba gukunure ku umwana inzego z'utumare zarimo ikwi ibyo bisigaye umuntu wese avuga ngo urumva ngo je ngo nagwaye malaria ngo je ngo umugore abyaye hari ikintu bita continuité de service igihugu n'igifarakara umuntu ari procureure générale umugore yabyaye cyangwa agwaye hari umusubirira cyangwa ingwaye iginyo ngo umwana agume mu gasho baramurekwe inzego zose z'ubutumwa zarumwekwe ibyo ntibifashe nta tegeko na rimwe rifunze.
Uruganda rwa radio Inzamba twarondeye Aristide Sengiyumva umushikiriza manza kukira sena risubiramo imanza ya muha avugwa muri urwo rubanza ariko yatubwiye ko atacyafise avuga kuko akitwe n'amagara. Mubano nosoye ibijanye n'amategeko nabo baranegura ihonyangwa ry'amategeko muri iyo dosiye ya Krista Kaneza umushingwa manza Vitale Nshimirimana ati Krista yabwirizwa kurekugwa kuko amategeko ategekanya ko utashimye urubanza agunguruza ku nshuro itarenga imwe umuntu agifunzwe. Tumukurikire.
Uno munsi haheze hafi indwi afise ububasha bw'uko yidegenja mugabo akaba atararekurwa. Ni twumva rero igituma canke imbo zoba zituma batamurekura. Iyo umushikiriza manza canke uwo yagizwe icaha atashimye ingingo arunguruza rimwe, hanyuma iyo rusubiye rugacika bishitse bigakenerwa yuko bagenda muri gasambura manza, naho amategeko ukuntu abitegekanya ategekanya yuko iyo hari ugiye muri gasambura manza ingingo umucamanza aheruka gufata yuko ariyo ibandanya ikora mu kurindira yuko gasambura manza igira icyo bivuze ko. Ibyo rero ntabyo twahora tubona yuko abantu bagenda muri gasambura manza ku ngingo mwe n'izo hamwe byoshika naho nyene murumba yuko atacyo hinduka. Twararose makuru menshi kandi yisubiriza yerekana yuko sentare yiyungururizo yari yaronse urubanza umengo mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa kane, hanyuma iyo sentare ironse urubanza ikagumviriza kuri iyo ngingo yonyene yerekeye yuko umuntu yobura nayidegembya icikiriza ingingo inyuma y'amasaha 48 mugabo siko byagenze. Ni ukuvuga iyo ngingo ije haheze hafi amezi atatu. Hanyuma rero iruhande yaho ubundi amategeko y'igihugu agenga yuko iyo sentare yashinze ingingo yuko umuntu arekugwa ubwo nyene pareke itegerezwa gucibishira mu ngiro igatanga uburenganzira igatanga urupapuro bita biederavise marutuma umuntu asohoka ibohero. Ariko iyo harenze umunsi umwe akarenga iminsi ibiri akarenga itatu n'itanu ni ukuvuga yuko umucamanza yarageze gushyira mu ngiro iyo ngingo aba ariko akoresha igikenye kumbe kugushaka kwiwe canke abitegetswe n'abandi.
Tubibutse ko sentare ya muha yari yarafashe ingingo yo kurekura ibyifata kibanza Krista Kaneza hari mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, ariko hahava hazamwo ukunyinyurana inyuma y'iyo ngingo ya sentare. Umuryango wa Krista wahavuye wegera umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba. Amakuru hadiyo Inzamba yaronse icyo gihe avuga ko yaciye abarungika kwa Innocent Museremu arongoye iperereza ryo hagati mu gihugu, avuga ko ariwe yahagaritse ingingo y'ubutungane. Inkuru ya nyuma yano makuru, urubanza rw'abahoze bakorera ishyirahamwe Sogestade Kirimiro n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi rwari rutegekanijwe kuri uyu wa gatatu rwasivye ku nshuro igira gatandatu. Urwo rubanza rukaba rwerekeye imishahara y'amezi 18 abatahembwe hamwe n'agahamba bari gutekerwa. Abo bakozi bavuga ko ubucamanza bwiteza utunyoni kubera harimwo inyungu za leta, bagasaba nyabuna umukuru w'igihugu kugira icyo afashije kugira ngo barenganurwe. N'inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Abo bakozi bahoze bakorera ishyirahamwe Sogestar Kirimiro bavuga ko bamaze kubona akazi kabo gaheze baheraniwe umushahara w'amezi 18. Baciye bitura sentari y'akazi ya Gitega. Kuri uyu wa gatatu bari bitavye iyo sentari ku nshuro igira gatandatu ariko ntibumvirijwe.
Baciye tugenda tubitura kriminare y'akazi kandi tabaye ica irashyira urubanza rwacu. Tumaze kurenguka inshuro zitandatu, uno munsi niyo tuvuye ku nshuro igira gatandatu. Urwo rubanza nabwo nyine abacamanza barabukora ko bagasha kuberabona yuko ari inyungu za leta nyinshi bacirasubira kugunguruza arushize ku itariki 29 z'ukwezi kw'11 abakozi bamwe baramaze gupfa bishwe no kubera babura umwerera bishwe no kubera buri miti kugira ngo bashobore kwivuza ntibashobora kuronka amafaranga buri miti
basaba umukuru w'igihugu kugira icyo aterereye kugira ngo barenganurwe
twashaka rero dusabye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'uburundi adutabare ahamagare umushyanga wenyine ubworozi n'umushyanga w'ibiga cya leta kuko ikaba zaragurishwa kandi zaragurishwa amafaranga meza baba bazi ikibazo kijyanye n'iyo mishahara y'abakozi b'amasojestari twebwe turabona neza yuko urubanza nawe twarushingishije kubera ubutungane bukora ko bugasha tuzorinda dupfa twese dufite duhere nk'uko n'abandi bari kubarapfa bishwe n'ubukene mu bakozi twakoranye ayo mafaranga atatrose
mukamenya ko aba bakozi ari 228 birukanywe burundu ikinyikerezo rya 13/4 mu mwaka w'2020 ngo bahire niwe amafaranga y'amarundi agera ku miliyari 2 ku mishahara y'amezi 18 batahembwe amasaha y'inyongera hamwe n'amafaranga bari gutekerekwa kuko bari bakuwe mu kazi kumvuza bavuye ko
urakenuye Vanessa Muhiteka ni no kuri iyo nkuru ivugwa mu bahoze ari abakozi ba Sojestare Kirimiro duciye dusozera ko ano makuru twari ko turabashikiriza mwakoze kuba mwadukurikiye mwari kumwe na Diane Nkurunziza mugire umugoroba mwiza mwese naho ubutaha.